Murabandanya mukurikirana ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki y'indwi z'ukwezi kwa kane umwaka w'2017 dusamiranira Washington DC kuri mikoro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu ni umwanya wa kiganiro mukunda ikiganiro muri isanga mutegurirwa kandi mugashikirizwa ni radio ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi wa gatanu twagihariye abakenyezi nkuko bisanzwe buri minsi ya gatanu. Ariko reka tubanze dusabe abaduteze amatwi ndetse n'umutumire wacu abanza twihanganire gato mugenzi wacu Thomas Kamirindi adushikirize amakuru avugwa mu karere. Thomas
Aloi wiriwe neza namwe nshuti z'ijwi rya Amerika mwiriwe. Ku nshuro ya 2023 u Rwanda ruribuka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 i Kigali. Umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame ari kumwe n'umukuru w'inama nyobozi y'umuryango w'Afrika yiyunze Musa Faki Mahamat bacanye urumuri ku rwibutso ku Gisozi. Asumuta Kaboyi umunyamakuru wacu i Kigali yarahari yakurikiye uwo muhango. Asumuta,
wenda kumva Toma,
hari ubutumwa bwahatangiwe?
Yego, Perezida Paul Kagame yatanze ubutumwa yagarutse cyane ku bantu basigaye bafite inyito baha jenoside yakorewe abatutsi, agaya cyane abantu birirwa bavuga bati ngo ni jenoside y'abatutsi, ni jenoside y'abatutsi n'abahutu bari mbere. Icyo kintu yakigarutseho aravuga ati aba bantu ntabwo baha agaciro umubare w'abantu bapfuye, ahubwo batinda ku mazina baha abo bantu bishwe muri jenoside.
Naho uyu muyobozi wa Afurika yunze ubumwe hari icyo yavuze?
Yabivuze, nawe aravuga ati naje kwifatanya n'abanyarwanda mu kaga bagize ati nkurikije ibyo nabonye hano byanteye ubwoba bwinshi, noneho nkatekereza ukuntu abapfakazi ari impfubyi izo zibayeho. Ariko aravuga ati Afurika twaje gukomeza, u Rwanda twaje gukomeza bafite ku icumu, agashima intambwe abanyarwanda bamaze kongera gutera yo kongera kubana.
Asumuta, rero ukomeze uturebere ibibaye i Kigali hanyuma uze kutwoherereza inkuru mu kanya. Ijwi rya Amerika. Eric Bagiruwubusa we yanyarukiye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, naho nyine habereye imihango yo kwibuka ku nshuro ya 2023. Eric niko umuhango wari umeze ute?
Umuhango nk'uko bivuze mu karere ka Kamonyi hano mu murenge wa Runda waranze n'urugendo rwo kwibuka, n'urugendo rwatangiriye ku biro by'umurenge wa Runda rwerekeza ku murugezi rwa Nyabarongo cyangwa se ku mugezi wa Nyabarongo. Uyu mugezi by'umwihariko ufite amateka kubera ko umurenge wa Runda urabarura abatutsi bari hejuru ya 80 mu bishwe cyangwa se bakabaho ngaho banazwe muri uwo mugezi. Ni ukuvuga ngo rero baragenda abarokotse jenoside n'abandi bifatanije nabo bakayana indabyo bakanaga muri uwo mugezi. Ni ukuvuga ngo kwa kundi bamwe bagiye bagira umwanya wo gushyingura ababo mu cyubahiro bo ntabwo bagize uwo mwanya. Niyo mpamvu rero ku itariki zirindwi bagira uwo mwanya wo gufata izo ndabyo bakazinaga muri uwo mugezi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo birangiye habaye ibiganiro n'ubuyobozi bw'umurenge. Ubuyobozi bw'umurenge kubera ko ubushize hagaragaye ingero z'ingengabitekerezo aho ibibazo byagiye bigaragara ko umwe mu bahagarariye umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside ibuka ngo bagiye hari abantu batazwi bagiye bajya kwituma ku rugo rwe nk'imfura ebyiri byaragaragara ko hari ingengabitekerezo ya jenoside. Umuyobozi w'umurenge rero yavuze ati mukore ibishoboka byose mwa baturage mwe bitongera kugaragara tukagira icyo gisebo. Muri rusange nibyo byaranze uwo muhango niba nakubwira muri make.
Niko se Eric, nk'ibyo bintu byabaye ubwo ntabwo bigaragaza yuko abanyarwanda bose badasangiye batarumva kimwe amahano yabaye mu gihugu cyabo?
Muri rusange nk'uko bivuze nta guca ku ruhande kubera ko wenda na mbere yaho yuko uyu muhango utangira hari izindi ngero zagiye zigaragara hirya no hino mu gihugu nk'aha muri Kicukiro yewe na Nyamata baragaragaza buryo ki inka z'abarokotse jenoside zagiye zitemwa kandi bikagaragaza buryo ki ari ibintu bikunda kuba igihe cyo kwibuka kigiye kwegereza. Wavuga ko rero amateka abanyarwanda bahuye nayo asharira ntabwo bayasangiye mu buryo bumwe cyangwa se ntabwo bayasobanukira cyangwa se ntabwo bayumva mu buryo bumwe.
Eric, urakoze rero nawe uze kutwoherereza inkuru irambuye.
Ndabashimiye nanjye.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC nawo wakoze umuhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu Rwanda mu 1994. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yawukurikiye. Claver we,
Mwiriwe.
Wiriwe neza. Niko, uyu muhango wo wakozwe gute, wagenze ute?
Umuhango hano yarusha muri Tanzania uko byagenze abanyarwanda benshi cyane barenga amajana nk'atatu bari kumwe n'abatanzania bakoze urugendo rwabakwiye ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko barazunguruka mu gisagara hagati nyuma bagaruka gushyira amashugwe ku cyibutso cy'abazize jenoside cyubatswe mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko mu kigo cy'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko. Ariko rero byabaye bidasanzwe kuko hano yarusha house hari sentare idasanzwe ya onirwanya yo guhana abakoze ibonyabwoko mu Rwanda. Hari abantu 11 rero barekuwe cyangwa banangije ibihano byabo, abo ntibabonetse muri uwo muhango. Mbese utwara umuryango abanyarwanda baba hanze cyane cyane muri Tanzania akaba yasabye ko bose ari ikigongo bagasubiye gucama c'amavukiro mu Rwanda.
Abo bantu uvuze baracyari aho ngaho Arusha, ntabwo barabona ibihugu bibakira.
Aba bantu 11 baracyari hano Arusha, bamaze imyaka itari mike, bamwe bamaze 10, abandi 5, hari n'abamaze nk'itandatu barekuwe, abandi nabo barekuwe kubera bamwe barangije ibihano byabo, abandi nabo kubera bageze abere. Ubu rero barembye ko ari ibihugu byo bakira, ariko ubu nta gihugu na kimwe kirabakira. Bo bakavuga ko n'ubu basa nk'uko bafunzwe naho barekuwe.
Pierre Claver, nawe rero uze kutwoherereza inkuru irambuye. Ijwi rya Amerika. Noneho n'umuryango w'abibumbye ubwawo wagize itariki ya 7/4, umunsi wo kwibuka buri mwaka kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hirya no hino ku isi imihango irimo gucece ku munota, gucana buji n'ibiganiro mbwirwaruhame ku mahano yabaye mu Rwanda mu 1994. Naho mu Burundi abanyeshuri ba kaminuza y'igihugu bahagaritse amasomo nk'uko bari babiteganije, usibye abari bafite ibizame byari bisanzwe biteganijwe. Mu bandi bose nta n'umwe wagiye kwiga. Aloyizi, umwanya ni wawe n'abatumirwa.
Urakoze Thomas Kamirindi. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga nk'uko bisanzwe buri minsi yose.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, ikiganiro muri Isanga, ikiganiro giharirwa abakenyezi buri munsi wa gatanu. Isosiyete y'ubucuruzi y'Abanyamerika ihingura imiti Johnson and Johnson mu kwezi gushize kwa gatatu yarahaye agashimwe umukenyezi w'umurundikazi Françoise Nibizi. Icyo gikorwa cyabereye mu gisagara cya Cape Town mu gihugu cya Afurika y'Epfo Madame Nibizi n'umuyobozi nshingwabikorwa mw'ishirahamwe Sakode gihaye guteza imbere amagara n'iterambere ry'abakenyezi mu Burundi yahawe ko gashimwe k'abantu bagize uruhara kurusha abandi ku mugabane wa Afrika mu guteza imbere amagara hamwe n'isuku ry'abakenyezi. Mu bandi bantu bahawe ko gashimwe harimwo abaserukiye ibihugu vya Liberia hamwe n'Uganda. Mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika twatumiye Madame Nibizi, turifuza ko atwiganira ibijyanye na ko gashimwe ndetse atubwire n'ibikorwa vya Sakode bigamije kwiterambere ry'umukenyezi mu Burundi muri rusangi. Mwiriwe Madame Françoise.
Ego nabahaye mwiriwe.
Ego me turabakeje ubwa mbere kuri aho gashimwe.
Murakoze cyane.
Ego tubabaze ako gashimwe ukikakira wiyumviriye gute?
Ako gashimwe nkikakira narajyohewe cyane kuko kumva yuko nashoboye gutorwa mu bantu bashika 500 bari bagerageje kukiganira ako gashimwe. Murumva ko byari ibintu biryoshye cyane. Numvise nederewe, numvise nkunze cyane abantu dusanzwe dukorana ngaha mu ishyirahamwe rya Sakode, kuko agashimwe naho ari jye nagiye kugatora. Ni ishyirahamwe ryose ryari ryagakoreye, ni ukuvuga ko ibikorwa dukora tubikorera hamwe, sije nyine ndabikora. Numvise abakodi dukorana bose ndabakunze, numvise nkunze abo bose badufashije. Ko icyumvire icyatumye turonka ku gashimwe no kubera twashoboye gukora ku innova, icyo bita mu gifaransa innovation, agatambara abana babigembe cyanke abakenyezi badafite uburyo bwo kugura icyitwa cotex iyo bagiye mu butinyanka, agatambara bashobora gukoresha. Kandi aho gatambara umukenyezi cyanke umwigeme adafise agahutu ko munsi kajya bita udukareso, arashobora kukambara konyene akaheza akagenda ku ishuri ari umwana w'umukobwa cyangwa w'umukenyezi akabandanya udukobwa twe twa misi yose. Rero numvise nezerewe cyane, numvise nezerewe nshimye abo bantu badufashije ubwa mbere kugira dushobore iyo innovation yacu tuyitangure, amakani n'abakozi bose dukora. Numvise mu mutima wanjye kuko nezerewe. Yego,
urakoze. Yego, kuri wewe none ako gashimwe gafise iyihe nsiguro?
Kuri jewe ako gashime insiguro gafise nuko hariho abandi bana benshi babigeme cyangwa abakenyezi bagiye kuronka udutambara batashobora kuronka icyitwa cotex. Kuko ako gashimwe gasigura yuko ishyirahamwe Johnson and Johnson bazoduha uburyo kugira ngo dushobore kuba ko gwiza ungene tukora ubwo butambara, kuko ubu ibyo twakora byose twabikora dukoresheje intoki. Nivyo turasama amamashini yo gushona, mugabo ibindi nko gukata ibitambara, kwitekera utuntu twinshi twabikoresha intoki. Ariko kugako gashimwe izo dutuma dukora udutambara twinshi mu mwanya muto, kuko tuzaba twaronse ivyuma, twaronse n'andi mamashine abishoboza kuba twokora udutambara twinshi mu kanya gatoya. Rero muri jewe ako gashimwe ico gasigura ni uko mbona neza yuko tugiye gukora ubutambara bwinshi, hanyuma kandi dukoze ubutambara bwinshi no kuvuga hariho abana babigeme benshi cyane cyane bari mu mashuri bajya bahora basiba ku ishuri kubera batashoboye kuronka uburyo bwo kugura cotex, cyane bajya bahora bagira indwara mu bihimba by'irondoka kubera bakoresheje ibintu bicafuye. Abo bose muri jewe mbona ko ari abana bagiye kugira amahirwe bakaronka ibikoresho byiza bizobatuma baba mu butinyanka bwabo mu gateka, icyo twita dignite. Muri jewe rero muri ako gashimwe gasigura yuko hariho abana benshi bagira baje mu bitetegwe mu bimaramare, nkuko benshi bayitubwira yuko iyo batarutse icyo bakoresha nk'iyo bakoresheje ibintu bitari byiza ugasanga birabamara amaje bagiye ku ishuri bakamaramara. Muri jewe mbona ko hari abana benshi bagira bakiri ibyo bimaramare. Hanyuma kandi n'ikindi nacyo aho gashimwe isiguro yacu kuri jewe isigura yuko hariho n'abandi bakenyezi benshi, ko iyo turiko dukora utwo dutambara hariho abakenyezi duhamagara tukabigisha ingene badushona. Muri jewe hariho rero abakenyezi n'urwaruka benshi bagira baronka akazi. isiguru yako
ego ego sa kode ni shirahamwe rimwe mu mashirahamwe atari make ya bakenyezi ndetse aharanira niterambere koko rya bakenyezi ngaho mu Burundi niki cyatumye hatogwa sa kode kugira ihabwa kugashimwe imbere y'andi mashirahamwe tuzi atari make ya bakenyezi ngaho mu Burundi
icyatumye batora sakode nukubera ico nari impeje kubabwira kuko aba ishirahamwe Johnson & Johnson barondera igihe baransa bahimiriza iyo ico bita mu Gifaransa iyo competition baravuga ko bashaka imigambi bwa mbere na mbere iri inova mu Kirundi bavuga ko ari imigambi mishasha itari bwaboneka hanyuma kandi ari imigambi ijye guteza imbere umukenyezi ijye gufasha umukenyezi kubijyanye cyane cyane n'amagara yiwe kandi ari imigambi izotuma koko n'umwana w'umwigeme yorohigwa mu magara yiwe nicyo gituma sakode kubera bako gatambara twise agateka uwo mugambi wa sakode agateka watowe mu yandi migambi yindi migambi myinshi kuko ako gatambara kitwa agateka uretse ngari Burundi muri Afrika hose je nibaza nta na hamwe bakora agatambara nkako dukora kuko nta na hamwe bakora agatambara umwana w'umunyigeme cyangwa umukenyezi agiye mu butinyanka ashobora kwambara niyo adafite ikareso akakambara ko twaragakoreye utugozi umuntu yambara akakambara akagenda mu mirimo cyangwa ku ishuri atagorane n'imwe bimuteye rero ahanini gituma sakode yaratowe nuko twari dukwije ibyo Johnson & Johnson yasaba yuko bashaka imigambi mishasha icyo bita mu Gifaransa innova kandi imigambi uretse kuba innova ijye gufasha abantu benshi muri kominote ijye gutuma cyane cyane abakenyezi ingorane bari bafite zijyanye n'amagara yabo cyangwa imibereho yabo izo ngorane zivaho icyo gituma rero iproje yacu yitwa agateka uwo mugambi wacu yitwa agateka watowe mu yindi migambi myinshi ngaha mu Burundi no muri Afurika
ego ishyirahamwe ryanyu rifasha abantu bameze gute ndiko mvuga iyo umuntu ashinze ishyirahamwe abafise icyo bita imbono kubona kure icyatumye arishinga tubabaze icyatumye kibahagurutsa mukiyumvira gukora utwo dutambara hari ico mwari mwabonye gihaze mu Burundi
ego nibyo uzuvuga n'izi y'umuntu ahagurutse gukora ishinga ishyirahamwe afise imbono cyo bita vision rero igituma ntahagurutse gukora sakode ahanini nkuko ibikorwa byose dukora ngaha mu ishyirahamwe bitumbereye guteza imbere umwana w'umwigeme n'umukenyezi cyangwa umujene uwo ari wo wese yaba umuhungu cyangwa umukobwa mugabo cyane cyane dushyira imbere abigeme abakenyezi ni ukubera narabona mu kibano cyanjye je ndi umurundikazi navuka i Burundi nakuriye i Burundi ndabona yuko hariho haracyariho ingorane zikomeye ku bijyanye n'ingene umwana w'umwigeme akura ibyo by'ubutinyanka n'ibintu mu mico y'ikirundi bitavugwa uko rero bitavugwa niko bifite ingorane nyinshi nico cyanantumye niyumvira gukora ku gatambara ko narabona ingene abana babigeme benshi iyo batashiwe kuronka ku gatambara mu gihe bagiye mu butinyanka ingene basibishure hama kubera basiba kenshi ntibubahuke no kubivuga ku ishure kubera ujya mu yigisho usanga ari nk'umugabo bagatinya kubimubwira bakaheraho rero bakihebura uko bihebuye bakaca bahe ishuri baheje ishuri bakaca batahamuhira bakarongorwa si imyaka 14 bakaca batangura kubyara si imyaka 14 ugasanga rero ni ngorane ni nacyo gituma i Burundi abantu baguma bagwirirana kubera usanga umuntu atanguye kwibaruka si imyaka 14 15 hanuretse n'ibyo abakenyezi n'ukuri haracyari ikibazo kininiya uretse yuko nyene abarongozi bariko baragerageza kubikora mugabo hariho ingorane ikomeye cyane abona umukenyezi ndahi Burundi n'umukenyezi iyo ntatorana ntameze ntabonwa kumwe n'umuhungu tuvuye nk'umukenyezi yagiye mu rugo akagira ingorane mu rugo asubiye muhiri wawo uwo ntabari umukenyezi yakiriwe bamwe basaza biwe baca batangura kubi ni nacyo gituma n'abakenyezi benshi dukoresha ngaha bashona ako gatambara nababwiye kitwa gateka benshi bafite izongora n'abakenyezi ugasanga barabyaye nk'umwana ego hanyuma ugasanga muhiri wabo ntibabibone neza bakaca babangaza cyangwa ugasanga uwo mukenyezi yaragiye mu rugo nibyo yarahavyeye kabiri mugabo ingorane ziraba agerageje gusubira iwabo basaza be baramwirukanye acagaruka mu gisagara ugasanga rero ni ingorane zikomeye haracariho ingorane ikomeye cyane ku bakenyezi ngaha mu Burundi
ego urakoze ikiganiro muri sangani ikiganiro giha akaryo abifuza kugira ico bashikirije mutumire ni madame nibizi Françoise n'umuyobozi nshinga wikogwa mwishirahamwe Sacode ishirahamwe gihaye guteza imbere amagara n'iterambere ry'abakenyezi ku murongo wa telefone turamaze kuronka abagomba kugira ico bashikirije Fabiola mwiriwe Fabiola muhagaze he
Narungundu
Inyankundu komine yahe province yahe
Komine Makebuko intara ya Gitega
Ego murafite ico mushikiriza canke munganira uyu mutumire
Ego cyane kuva iyo sakode ije baduhaye abo bantu zenya udutambara dukoresha
Ego baratuba ego bandanye
Twahora dukoresha udutambara dusanzwe hanyuma iyo tugiye kwishure tugatashya nko kunkuza hanyuma bazana utwo dutambara dukoresha kweri utwo dutambara twakoresha kare batatuzana utwo tuntu zenye twarashobora nko kutashya kwishure haheze n'amasaha ntabiri twaca tujya gusaba nk'uruhushya kwishyura abaprefe twaca tutaha guhindura rero utundi dutambara byaratuma kandi tutuzana n'imputa kubera zatumyoye nko ku matako ariko ubu iyo batuzana utwo dutambara ntidutobora ngo dushyishyire imputa kandi niyo tutambaye n'udukarito turashobora kugenda nko kwishyura
ubu rero murajya ku ishuri iminsi yose ntimusiba na rimwe
ntidusiba kwe
hari abandi atari wewe mwaba mwiganye ni bangahe mwigana bashoboye kuronswa nabo utwo dutambara
ni benshi bashoboye kuturonka mugahe ntitubana hafi
birabatuma umwimbu ku ishuri uba mwiza canke hari cyahindutse ku bijyanye n'amanota ku ishuri kubera utwo dutambara twaje
kubera kare twarashobora kugutaha bagasigara abayiga abandi banyeshuri ariko ubu ntidutaha kandi turabona ko tubisaba amanota meza ku mashuri
ego ni byiza murakoze ndumva yuko igikorwa ari cyiza tugaruke kuri madame Françoise nibizi uyo Fabiola hari icyo uwo muvuga ko canke hari icyo umwunganira
Fabiola avuze uko duhora dusanzwe twumva abandi bana benshi maze guhutwa dutambara babivuga n'ukuri uca wumva biryoshe iyo umwana ariko aravuga gutyo uca wumva ko umwana kandi ubonye yishimiye kuguma abandanya ku ishuri ushobora ko ari umwana azovamo ikintu nyine abo nibo bashikiranganjiwe ejo nibo bazotwara igihugu ejo nibo bazotuvura ejo nitwe twarashaje ucumva rero biryoshe nico nokunganira
egome urakoze turafise n'uwundi munywanyi kuri telefone Jeanne mwiriwe
mahoro
ego Jeanne muhagaze he
duhagaze mu kigo cya Sacode
ego mukora na Sacode
ego
mukora uduki hari icyo unganira umutumire
dukora mu gateka aha muri Sacode ibyo dukora ubwo butambara bita ama serviette umudamu nyakubahwa Françoise ahubwo aragaheza igwa n'Imana ho jewe nari ntwitse maze gutwika ngenda subira muhira aho nakora baca baragabanya abakozi bamaze kugabanya abakozi nanjye bangabanyamo kubona umuntu afite indi wajya kadakora ibintu biruhije cyane cyenda tahamuhira maze gutahamuhira ndanumva namaze kwibaruka uko ari umudamu witwa Françoise ariko ararondera abakozi abigeme n'abadamu batishoboye cyane mbwa bashaka kubateza imbere maze kumwumva nanjye ndagenda maze kugenda yaranyakiye ntiyarabiye ngo mfite umwana muto kuko bashaka abantu ngo batere imbere akarama akazi amaze kuma akazi kuva mu kw'icyenda ku 2015 ubwo nyine acatangura kumpemba nikuri ndamushimira kuko yambaye umushahara ukwiye ndamushimira ko yatumye nisumamwo aho namaze kwangaza umutima sinasubiye kwangaza umutima kubera agashahara mpemba nikuri Imana imuhezagire niyo mpamvu mvuga ati agaragahora baraza ubutambara nubwo kandi duhembwa arawudufashisha kandi kuko nk'abakenyezi ndamushimiye uwo mubyeyi.
Ego turumva yuko ibikogwa bimeze neza Madame Françoise turetse abo bigeme ndetse nabo bakobwa mukorana mufashisha bakaronka nubuzi ishyira hamwe isakode kuva ari gitangura ikintu mwo kwishimira mwobwira abanyagihugu cyangwa batwumviriza ati twebwe twaramaze gushika kuri iki kandi turashima mu ntererano twatanze mu gihugu cy'u Burundi nica
Jewe icyo nshima cyane cyane no kurinda shima icyo nishimiza cyane ndashima nk'abo bana tumaze guhereza ubwo butambara barashika 2014 ubu turamaze kubaha naho turazi neza tugereranije kuharura abo baba bukeneye barashika bararenga 2023 mugabo turabaze guha nibakeye 2014 rero ndaryoherwa cyane iyo numvise abo bana batagisiba ku ishuri abo bana bakiba mu butinya nka bwabo babubamo ibisanzwe n'agateka kenshi ibyo biranyohera cyane rero iyo ndabye nawo abakenyezi bakora ngaha bashobora no gutambara kumba ndababona bakizi nyene baba bameze nk'abarabungene bameze harimo abakenyezi bari babaye mu ngo gucyo abagabo barase kubandikisha kurumva bari abakenyezi akacyo bungura urugo mugabo utwa mama mariage ukacubona umugabo yambwiye ngo ubure ngo tujye kwandikwa nkaho ucabona uti abonye ko ari umukenyezi asa akamaro mu rugo ureba bagira bamwandikishe izo mariage nishobora kumugene banumva ziryoshe ari ibintu byiza cyane iyo ubonye umuntu mu buzima aryohewe abona ko mugani waba arahati atacangaza umutima ibyo ndabishima cyane ko ni ibintu bituma abakenyezi urumva turi ko dukora ni dutoye ndabizi ko ibyo muri sakode dukora ni bikeye mugabo igikuru burya iyo ubonye ibikorwa uri kurakora bivanye umuntu ahantu bikamutwara ahandi ukabona abana bariko bariga abana bariko bariga badasiba nibo bazoba bashikiranganje bejo nibo bazoba baganga nibo bazoba abayinjeniyeri ibyo byose uba ubona yuko ari intererano ikomeye ku gihugu iyo abonye abo bakenyezi atari abana bakerera mu ibara atari abakenyezi bakerera mu ibara ko muri abo bashobora n'utudutambara harimo abakenyezi twakuye mu ibarabara bagenda barasega ubonye rero baravuye mu ibarabara kandi umukenyezi avuye mu ibarabara ni ukuvuga n'abana biwe baca bava mu ibarabara ukabona umukenyezi arasuye kugira icyo twita dinite arasuye kugira agateka mu kibano ciwe abana baragiye ku ishuri ubuso n'umukenyezi ari haruwaye neza inzu yiwe akayiriha mu rufasoni atarinze kujya mu bushurashuzi ubu ibyo byose ni ibintu byiza ko igihugu nicyo bamwe abantu bize baciye ubwenge igihugu nicyo bamwe abantu biteka igihugu nicyo bamwe abantu isonera rero twebwe muri sako de genda ndaryoherwa iyo mbonye ibikorwa byacu biko birashika kuri icyo gikorwa.
Egome murakoze Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri isanga ikiganiro cy'abakenyezi kuri wa gatanu dufise Madame Nibizi Françoise umuyobozi nshingabikorwa mu ishyirahamwe Sakode gihaye guteza imbere amagara hamwe n'iterambere ry'abakenyezi mu Burundi. Turafise undi munywanyi kuri telefone. Crispin mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Ego Crispin muri he?
Muri komine Gihanga province Bubanza mu gihugu cy'u Burundi.
Ego mwumvise ikiganiro murafise icyo mushikiriza cyangwa ikibazo mubaze umutumire?
Nagambaze iyo ntwari umupasteri Nibizi. Ntabwo bewe gisumwe za amusambwe mukorera umurengera mu mwingira ngo mwari fonze nawe ndabaze yuko yoba rikoreramwo abapfasoni bonyene
Oya, oya na nitwa kuri shaba fasta ni wonye ne nibyo abo bashona utwo dutambara abakobwa nabigeme bakoresha harimo abafasta ni benshi mugabo harimo n'abahungu babiri abo bahungu babiri nabana b'abanyeshuri ibaza gusa iyo bari mu kiruhuko nabana baje ngaha kubisaba kwera bari bazigishijwe nabashiki babo kubishona rero kubera nabonye ko bakeneye udufaranga two kuriha amakaye abo bana twarabemereye n'abana baza gusa mu kiruhuko mugabo uje ngaha uduhabona abana b'abahungu urashobora kuza kusura mutako n'ubitse ukore uri ngaha i Burundi uzohabona abahungu uzohabona n'abagabo nta hantu bakoresha abakenyezi wonyine haba
ni igikorwa cy'inkora mutima ku bisanzwe ibintu by'amagara y'abantu cyangwa iterambere nta muntu atabyifuza ko byose asagara haba mu gihugu hagati kandi hanze y'igihugu nagomba mbaze shaha mujyanye ko ku bisanzwe nasanze ikiganiro cyatanguye mwananze gatatu n'abakurikiye nagomba mbaze ishyirahamwe ryanyu rikorera hehe uwo baronderera hehe mbega uwo afite umutima nk'uwanyu yobasanga hehe kugira ngo bafatanye ingufu
ego mpemure
dukorera icyo bita siège ya Sakode iri i Bujumbura mu Rohero ya mbere kuri Avenue de France. Avenue de France ni njye nyene iri ko ambasade y'u Faransa ku nimero 12 mushaka murashobora gushika twamatwuguye kuva kwa mbere gushika kwa gatatu kuva saa moya na nusu gushika saa 12 na nusu
I'm going to go to the house.
Egome arakoze Crispin kubibazo abajije tugaruke kuri madame Nibizi mu gihugu cyose madame mutora gute abo muha utwo dutambara ko dusanzwe tuzi ko mu gihugu hagati abafisa mikoro make ari bake ndetse nabigeme atari bake mu bakeneye utwo dutambara mutora gute abo muduha ko tuzi mu mashuri menshi abakobwa ni benshi mu gihugu cyose abakobwa ni benshi abakenyezi ni benshi mubikora gute
ngene tubikora aho tumaze kubushikana turamaze kubutwara Karusi Gitega mu Cibitoke Ibubanza mu Rumonge no muri Bujumbura urabona ntiturakwira igihugu cyose mugabo uyu mwaka w'ibihumbi 2017 nibaza ko tuzoshobora gukwira Burundi bwose mugabo naho ndakudondaguriye izo ntara tumaze kujyamo ntituba dufise koko ibyo uvuze n'ivyo ubu niyo tugiye kubutanga n'ukuri ngaruka umutima wanje ubabaye kuko tugenda dufite udutambara ugasanga twatwaye nko udupake tw'abana bashika 500 mugabo kubera utwo dutambara bamaze kutumenya ugasanga hajye nk'abana 1,500 urumva uhaye bamwe abandi bagasigara bona nyene bakura bumva n'ibintu bibabaje cyane ibyo nabyo kubera tuba tubinye biterwa n'uburyo dufise ubwo buryo nabwo ntitukura ahandi turadodora hirya no hino tugasaba amashyirahamwe nkunda guhaye nk'akarori ubutambara twatwaye duheruka gutwara mu Rumonge twaragiye tubwira ambasade zitazini ngaha mu Burundi turabwira tuti mu Rumonge hariho abana bashaka ubutambara baravuga bati twebwe uburyo dushobora kubaha mu buryo bw'abana 500 turabukora ubwo butambara bukwiranye n'abana 500 turabubashira bwa nkaho tugiye mu Rumonge isare yari yuzuye tugiyeyo uko ni nshatse kukubwira rero kugira abo bana 500 nabingene twebwe sitwe tubatora nk'uko twamaze kuronka ubwo buryo nk'uko ambasade z'etazi ni yari yaduhaye ubwo buryo tucatubwira tucaduca kudabora kubarongoye ishuri abo bita abadepe mu ntara bureau provincial ya education tukababwira tuti dushaka kuza gutanga ubwo butambara mu ntara iwanyu amadepe nawe atajya mu badirekiteur hama abo badirekiteur rero kubera ubwo butambara baba ari buke nk'ubu twagiye batoranije abana bavuye nko ku malise 4 abo babigisha nibo baba babazi ati uyu mwana w'umwigeme niwakunda gusiya uyu niwakunda bakaduha amaliste nawe twe ntitwashobora kumenya abana mashuri ngo tumenye tuti uyu niwahora asiba niwe iwabo bakenye ibyo twe ntabyo twomenye tugenda dutora amaliste bonyene baduteguri tubabwira gusigitigiri cyo tuzozana amabo bakaduteguye amaliste y'ubutambara amaliste y'amazina dushitseyo rero ico dukora ntidushoka tubaho ubwo butambara ko tuba dushaka ko bamenya n'iziminyigisho zijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza cyane cyane isuku rijyanye n'igihe cy'ubutinyanga ariyo video rero twateguye dushika tubereka inge n'umukobwa yabo ubutinyanga icyari cyo ari abana benshi bakubwira bati je nagiye mbona biza kubera ababyeyi batubaho kabenshi kubibwira abana babo turababwira ubutinyanka icyari cyo tugashaka kubibumvisha ko ari ikintu gisanzwe ikintu Imana yahaye abana babigeme n'umugisha kumu umukenyezi umukobwa agiye mu butinyanka ni ikimenyetso cyiza cyerekana ko bigenze neza ari umukenyezi azogwa azokwibaruka urumva tugerageza kwereka ko ari ibintu bisanzwe ko benshi ari gusanga babishyira ku imibyiro mwana w'umuti ari mu butinyanka ukabakamubona nk'uko ari umwana atira umukoshi byose rero ndetse tutangura tukabigisha hama tukabereka rero n'agasinema ako ka video kerekana ingene umukobwa ari mu butinyanka akwiye kwifata ingene akwiye kugira isuku ko ni ibintu bitege bikenewe koko ku mukobwa ari mu butinyanka cyangwa umukenyezi agira isuku tukabibigisha duhejeje bakatubaza ibibazo byinshi bamasi ibibazo byinshi ko ucubona yuko n'abana batigeze baronka umuntu n'umwe wundi abibasigurira bagiye kutubaza ibyo bibazo rero tukaca tubaha ubwo butambara tuza turahamagara amazina abarongoza abigisha babo baduhaye haba tukaca dutekera tukagaruka
ego murakoze turafise uwundi munywanyi kuri telefone Alice mwiriwe
mwiriwe neza
ego Alice muri hehe
ajeho nitwa Nionize Alice ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Mwaro ikomine yitwa Bisoro
ego mwumvirije umutumire hari ikibazo mu mubaza canke intererano
ego ndafise ibibazo canke n'intererano birashoboka ikazira mu mpana itanga
ego
nyakubahwa mutumire ndagushimiye cyane kuri kino kiganiro muri ko muraremesha ni kiganiro cyane cyane gikora ku mutima abigeme cyane abakenyezi rero namaze kubona yuko mwege mufise ishirahamwe yitaho cyane cyane ibijyanye n'isuku ry'abigeme hamwe n'abakenyezi na cyane cyane mu bihe bijyanye n'ubutinyanka hanyuma nagomba kubaza utwo dutambara numvise mukora kenshi na kenshi iyo umuntu adafise uburyo bwo kugura cotex arakoresha udutambara tw'impuzu zisanzwe nk'ibitenge ugasanga ntibimeze neza nk'iyo umuntu akenye akabura agasabuni ko kumisuga kamesuza amazi gusa icyo gitambara kirantikiheramo ama mikrobe bisanzwe kiguma kinuka kandi niyo asubiye kugikoresha urumva yuko bitagenda neza ndibaza neza yuko ashobora kwanduriramo n'ama infection none mwebwe utwo dutambara mukora twumvise duhabwa cyane cyane abantu bantaho nikora none iyo akamesuye atasamwe afise mbega ayo ma mikrobe ubwo ntashobora kubananya asigarayo hanyuma akamutera izindi ndwara hanyuma akabazo kagira kabiri naka iyo mwebwe muri ko muraje gutanga utwo dutambara muravuze yuko mubanza gusigurira ugwaruka cyane cyane nuko numvise musigurira ibijanye n'ubutinyanka ibyari byo mukanabereka n'ama video ndeka none amwicugiye ko numvise barabanyeshure abahungu mwa mwabasohoye baraguma ngaho nabo bakamenya ibijanye n'ubutinyanka koko nabo nyene byari byiza yuko babimenya ejo nabo bazokubaka izabo bamenye ibihe abakizinzi babo barimo none ubwo abahungu boba basigana ngaho mu mashuri nabo nyine bakabibona hanyuma numvise yuko kandi utwo dutambara ngo dushobora gufasha
munyarutse
ipe yambara munsi akakambara konyene mbega kameze gute ubwo ko hariho abantu bava amaraso menshi niko bakikuzura bigashika umuntu akambaye akagira ingorane nka kugera asanzwe amera yambaye akuyakoresheje igitambara gisanzwe urakoze bibazo neza
Ego ni bibazo bikomeye cyane reka duhe akanya Françoise nibizi amwishure.
Ego me ikibazo cy'amere yavuze ikibazo kijanye n'isabuni nivyo ico nokuri abajije neza ni kibazo kijanye nyene n'isuku uko twahora tudutanga ubu mu mwaka uheze nivyo nta gasabuni twashiramwe kuko ntitwagira bwa bironkera uburyo nitwari bwaronke abantu babitahura neza nkuko urumvu yarabitahuye iyo baye umuntu atanga amafaranga nduva ko giye kuyamusaba inyarutsa kuyama ariko hari ababitahuye n'ukuri uyu mwaka turashiramo agasabuni icyo cy'isabuni ni kintu kitazosura kugira kuko unye udutambara twose kanga uyu mwaka turashiramo isabuni muga ubwa mbere nta sabuni twashiramo nk'abaturose mu 2016 nta sabuni yarimo kubera kwari bwa bironkera uburyo icyo ni cyambere hamwe cya kabiri abaje ati iyo mutubwiye kubigisha abahungu tuba twabasohoye iyo tugiye gutanga udutambara kubera ari udutambara nyine tuba dushiriye abakobwa gusa abahungu ntibaba bahari mugabo muri sakode turasanzwe dufite inyigisho twigisha ugwaruka bose baba abigeme cyangwa abana b'abahungu kandi izo nyigisho nizo turashaka ko nabige n'abahungu bazimenya ko n'abahungu iyo video duhora twerekana ijyanye n'ingene umwana w'umwigemeye ifata ari mu mutinyanka iyo turi ko dutanga izo nyigisho zonyine tudafatanye no gutanga ubutambara turabyigisha n'abana b'abahungu kandi ibyo dukoresha muri sakode turabigisha mu tubikishije mu buryo bita ubutumwa bugufi bugufi ibyo bita ama SMS turabarungikira ama SMS hama bakashobora kutubaza ibibazo hanyuma kandi natwe tukababaza ibibazo kugira tubone yuko bamenye inyigisho twabahaye rero muri uwo mugwi twigisha ducije mu SMS cyangwa mu migwi duhora turonka ngaha muri sakode baza kureba amavideo ko kwa kabiri no kwa kane baraza kuyaraba harimo abahungu harimo n'abakobwa urumva nditwe kwigisha abana babigenye gusa ashobora kuba turi ko turakora twifuza ko umwana wese w'umuhundi akura amenya ibyo bintu kuko n'ibintu kuko nk'uko abagize ikibazo yabivuze n'ibintu bikenewe ko n'umwana w'umuhungu abimenya nicyo gituma tubigishiriza hamwe bose hanyuma ikibazo cya gatatu yavuze ati ako gatambara kameze gute kubera twavuze yuko ari agatambara umuntu ashobora kwambara naho yoba adafite ikariso ako gatambaro sinzi ingene no kagusigura utakabonye ingene gashonye ubwa mbere ho no kugira yuko ukambaye ntigashobora kumena amaraso n'abana b'abakobwa bamaze kugakoresha icyo baragishima cyane kuko iyo turiko turagashona hariho akantu dushyiramo kagasashe mugabo agasashe gakomeye karinda n'amazi ashushe ku buryo ako gatambaro naho ukamesa mu mazi ashushe ako gasashe ntacyo kaba aho gasashe nivyo karatudima mugabo nico natwe nico twifuza ko abana babigemesha nk'abakenyezi bari mu mutinyanka batamaramara ko n'ibintu bimara amajigusi genda vyumva n'ibirashikira mugabo mara niyumvira n'ukuri inshikiye nomaramara gose rero ntikava ntibitobora ukambaye abana hari abana batubwira ahubwo tukababwira ati ibyo si vyiza bakubwira ati genda kambaye mu gatondo mara ndagahindura ntashe mwira saa cenda ngo turabwira tuti be mugerageza muhindure wase mugiye gukina hajya bagiye mu ni pose sayine ngo kukumvisha yuko n'agatambara katamena amaraso hanyuma ikindi nacyo karasa utugodi uriya mwana yahamagaye ubwa mbere w'imake uko ngira yagerageza sinzi ko yihute kubisigura mu bundi n'utugodi n'icyatumye dushyira ku utwo tugodi ni ukubera twarabonye yuko abana b'abigeme benshi cyane cyane abigeme baba mu ntara za ruguru kubera ubukene abo bantu ntaho nikora nta kariso bafise usanga bafite ikariso imwe byari abambwiye ngo bafite ikariso zibiri mu badutiriranya urumva umukobwa wa mbere agiye mu butinyanka ni wayambara agaca aha muri umuna wiwe numvise n'ukuri ndenge numvise ari ibintu mu bwenge bwanjye ntazi naho nubibika abantu batizanye ikariso nicyo gituma rero twaciye twiyumvira gukora ako gatambara gasa utugozi kugira umwe wese yambare agatambara kiwe atagutizanya n'utwo tugozi baca batwibohera ko aha kuri taye ku masigo rero ngira sinzi imwaro ndazi ko tuzohashika uyu mwaka ko nababwiye yuko uyu mwaka tuzogerageza i Burundi bwose tuzogerageza dutware ako gatambara n'imwaro tuzokazana rero ube hafi wumvise tuje imwaro ucuza kugira ngo gatambara ushobore kukabara niba dako nashobye kwishura neza ibazo byawe
murakoze turafise nundi yifuza kukubaza ikibazo Pacifique mwiriwe
mwiriwe neza
Pacifique muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
cyane ngaha mu gisagara cya Bujumbura nagomba gushikiriza muri twese mu bato ari batse yakira keke ku samba hari ko kumwe na gomba kumere nka mugasanyera no bibijanye no kutambara ambara yoba afishoba kikubanisha hano hasa bamwe bahanye cyane nk'abanyeshuri abatutse tubona yuko iyo nk'umuntu aratangiye usanga hari ari bahuye abantu barabo mu mikoro batashobora kuronka cyo kugira mbega akaba yanavuze yuko iryo shyira hamwe atabyo bifite cyo gukora ubutambara bwo kugira igihugu cyose kandi nkaba numvise yuko aheruka kabasha kongerere bikabasha kumuhesha gakiro bikomeye kubyo byo tuma mbere n'izina giwe rimenyekana cyane akaba ari cyo kibazo nari cyatanga n'ererano bakoze
egome yakumvise madame Nibizi Pacifique mu mwishure
avuze neza nukuri naje na vifuza yuko agatambara kamenywa na benshi ngawe intumbero yanje Pacifique suko zina rimenyekana intumbero yanje nuko abana babigeme cyane cyane nico kintu kibagishinga cyane biga baje kwishuri bakiga hamwe umukenyezi yifuza twakora ashobora kuturangura ubutinyanka ntibumubere intambara kubera yuko ari umukene adashobora kuronka ibyo akoresha yari mu butinyanka nayo ubundi nibyo mu bikorwa byanjye bya misi yose nama ndiko ndarondera amashyirahamwe uretse n'amashyirahamwe hariho abana b'umutima abana b'abarundi baba bari hanze ugasanga bararaza ibyo dukora ibyo bita ku marezo sociaux ya Sacode kuri Facebook cyangwa kuri Twitter bakabibona ukakibona baratubagije nimutubwire amanimero ya konti yanyu ukabona baratwungikiye amafaranga ngo dutambara duherutse kugenda gutanga mu gatumba ni abana biga mu Bushinwa abana b'abanyeshuri biga mu Bushinwa bagiye hamwe baraterateranye ni ukuri abo bana ndabashoreye mu gatumba nababwiye nti nimuze nyine nababwiye nti nzobarindira muzoze mu buruhuko muzoze nyine kugira tujyane mu gatumba gutanga utwo dutambara bubise mu mutima wanjye ari ibintu biryoshye cyane ubona abana b'abarundi bariko barafasha abandi bana batishoboye rero ibyo nibi bagatambara bamaze kukamenya mugabo mu bikorwa byanjye bya misi yose nico nkora kugihimiriza amashyirahamwe abantu bose bashaka kudufasha kuko nibyo nkuko yabivuze Pacifique nige nari nagiye gutora akagashimwe muri Afurika y'Epfo sinari bwaje Afurika y'Epfo ariko ari igihugu coba giteye imbere cyane mugabo nkeje kuronka agashimwe hariho abantu benshi baje kunyegera barambwira bati iyo ngorane nino iriho nta kuntu woza ukaraba inyene ako gatambara nino gashika ino mu mwaka uheze naragiye muri Chad kwigisha abakenyezi baba mu kambi y'impunzi nyene bakora ku gatambara narabonye ko ari ikintu bawurumbiye nari ngiye kwigisha abakenyezi 20 gusa mugabo sare y'abayuje nkabona n'ingene ndabyifatamo kugira ibyo gukora ku gatambara muri Afurika ho ndabibye abantu benshi abakenyezi ahantu hose mu ntara za ruguru ako gatambara nazi ko gakenewe rero Pacifique ni ukuri uvuze byiza cyane reka dusenge Imana idushoboze umugambi uzukure kugira aka gatambara kaje kamenywe na benshi abadufasha abaje babe benshi kugira umukenyezi n'umwigeme babe neza mu butinyanka bwabo ntibibabe intambara
urakoze
turanagerageje kwishura
egome urakoze ngira yatahukiwe reka tu akanya nako Bernard mwiriwe
mwiriwe neza
muhagaze he murafite ico mushikiriza canke ikibazo
turi mu gisagara ca Bujumbura kashaka kubaza duhe mwiriwe kwanze umutumire
narahaye mwiriwe
hanyuma twashaka tubakeze kweri kuri ako gashimwe mwaheruka guhabwa kuko kubwo igikorwa cyiza muriko murakora cyo gufasha aba bana babigeme kubera turaze ingorane bahora nabo usanga ari nyinshi mu buzima bwabo bwa minsi yose ariko twashaka kubaza rero ingene mubigira kugira ngo aba bantu mukoresha muri iryo shyirahamwe ko numva muvuga yuko hari agashahara baronka none utwo dutambara mukora namwe muba mutugurisha amafaranga canke mudutanga ku buntu nyuma ikindi kibazo cya kabiri naho nk'ababa batwifuza kuturonka utwo dutambara eske baraza ahantu badusanga mudafise amabiro mukorera ko kugira ngo bamenye aho badusanga kugira ngo bashobore kuturonka bitagoranye tubazo twande twara twamura koze mugira umugoro wa mwiza
ego me madame Françoise
ni bizi tambara nkuko nayo babwiye mu kumashuri tudutanga kubuntu mugabo sinzi ko yantahuye nababwiye naho tudutanga kubuntu hari bahariho uwaduhaya amafaranga kugira dushobore kudukora nabahaya karuriro ha ambasade ya Etazini gaha mu Burundi niyo yaduhaye amafaranga yo gukora utambara twabana 500 twashiriye abana bo mu gatu muri umonge bwo muri umonge abanyeshuri baburonka ku buntu mugabo ni ambasade ya Etazini iba yaduhaye amafaranga kugira ngo dushobore gukora utambara hama ukirebe cha kabiri yabajije abati aho mu dusanga kugira ngo mubone mu abashaka kugira ubutambara aha kuri sakode sindi ko ikiganiro cyatanguye ari huri ushaka kumenya neza ibyo ugatambara woza kuri sakode turi kuri Avenue de France nimero 11 aho ubutambara bukorerwa hanze ko agateka uca winjira ngaho bacha baheza bakagusigurira murakoze
Egome imbere yuko twakira uyundi mutumire ndababaze aho kudutanga ku buntu tukaronkwa nabantu ndetse haciye n'igihe babanje kurindira umwanya munini nta mugambi wuko mwodukwiragiza mu mabotike hagati mu gihugu tugafuma tugurwa mahera make ya cyane abo bigeme cyane abo bafasi bashobora kuronka kugira bashobore kuturonka n'ingoga
Egome ni nacho ishyirahamwe Johnson & Johnson rizodufasha gukora uyu mwaka bako gashimwe na ronse bazodufasha icyitwa marketing ntibazoduha amafaranga gusa bazodufasha twifuza n'ibyo ko ubwo butambara bujya ku masoko ubu kugira dushobore kugurisha agatambara kamwe twagakoze kaheze byadutwara amafaranga nk'ibihumbi 10 ku gapaki agapake kamwe no ngaha kuri sakode twaruguruye akabutike umuntu ashaka kuza afise nk'aba ashaka kukagurira azana ibihumbi 10 kugira dushobore gufakora agapake karimo ubutambara 5 umwana w'umukobwa cyangwa umukenyezi ashobora kwambara mu myaka 5 ni nacyo gituma rero Johnson & Johnson izodufasha kugira ngo ubwa mbere dushobore kuronka ingene tubukwiragiza icyo bita ama point of production urabona tubikorera ngaha gusa mu gisagara cya Bujumbura mugaba turifuza kwigisha abantu mu ntara ingene babukora hama tukaca dushyiraho naho bugurishirizwa kugira ngo twe ntitwoma ubuzima bwacu bwose tuguma dutwara tuguma dushyira ubu nuko turi mu gihe cya mbere turi ko dushaka ko agatambara bakamenya babona ko ari agatambara keza ko ari agatambara gafite akamaro mugabo intambwe ya kabiri ubu dushaka ko mu ntara yose ni ukuvuga nk'ibyo kunda ubu nyine mugabo nko muri uyu mwaka dutangura tukavuga tuti muri ntara tuzoshyiraho abakenyezi n'abigeme batangure kubukoreraho kandi abashaka kubugura babusange ngaha icyo rero nicyo Johnson & Johnson bajya baduhaye agashimwe bazodufasha gushyika ko muri uyu mwaka
murakoze reka duhe akanya Jean Marie nawe Jean Marie mwiriwe
niwe neza
mwifuza gushikiriza iki muhagaze he
bo jende munyakibande muri komini sare halo
egome bandanye
nari fisha nagya shikiriza cyane cyane kumushimira kuko ntiyitanze narya muri kigihe turimo tubona abakobwa basigaye batamutinya nk'abakiri bato bato byatera ingorane kenshi ugasanga ariko aragenda akibindabinda akaba uko yifata bivanye n'uko abafise ubukene bwo kugura cotex cyangwa ibindi ubwo bundi butambara cyangwa ikumbure ataba yarayaze n'abakuru we ngo bamubwire uko bimeze hanyuma akaba tunajyana buhaze mbega nta kuntu waba ariko barakora kugira abarare kuri uwo mwaka cyangwa kuwuza ko bafite nk'ishami Gitega Ingozi cyangwa mu Cyankuzo. Murakoze.
Ego ivyo asa nuwari yavyishuye ariko
nuwari yavyishuye mu ego
musubiriremo ntacyo ntacyo mu kanya gato
arivyo tushaka gukora uyu mwaka.
Ego me ikiganiro ni muri sanga kwijwi rya Amerika umutumire ni madame Nibizi Françoise n'umuyobozi nshingwa bikorwa mu ishyirahamwe Sacode gihaye guteza imbere amagara hamwe n'iterambere ry'abakenyezi mu Burundi. Turafise umundi munywanyi kuri telefone Adelphine mwiriwe
twiriwe.
Ego me murafise icyo mushikiriza?
Ego turafise dushikiriza kuri ikiganiro bisanzwe gihe cyarangiriye akamaro cyane gihe bisakora byariyo muzira na byari ntabyiteguriye ndajya ngaho ndambura agasabuni mbura icyo mfasha mbura ikefe cya ruguru nagenda nta kimfasha wari mu muryango byari bimeze nabi ariko igishyirahamwe rimaze kuza by'ukuri byarangiriye akamaro ubu ndaronka agasabuni n'ubu umwana ariga ari ku ishuri bararonka icyo afungura araronka icyo yambara ndaronka agasabuni ko kumesurira nanjye nkaronka ingene nifashe mu buzima mu byo nkenera byose.
Ego me murakoze reka tugaruke kuri madame Françoise. Madame Françoise Nibizi mukorana gute n'ubushiranganje bw'amagara y'abantu i Burundi?
Ubushiranganje bw'amagara y'abantu nyene nibwo dukorana cyane n'ubushiranganje bujejwe inyigisho kuko ubushiranganje bw'amagara y'abantu nibwo nababwiye ko dusanzwe dusinda imigambi dukoreramo ijyanye n'amagara y'abantu rero ubushikiranganje bw'amagara y'abantu turakorana tudakoranye urumva ntacyo ntibyokunda ko tujya mu banyagihugu gukora mu benegihugu gukora tutafise imigenderanire myiza n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'ubushikiranganje rero bujyanye n'inyigisho nabo nyine turakorana kuko nababwiye ko duhora tujya mu mashuri ntidutwara ubutambara gusa dusanzwe dusise n'ikinyamakuru ari ikinyamakuru cyane kigwa ngaha mu ishyirahamwe ryacu Sacode ikinyamakuru cyitwa Jimbere. Icyo kinyamakuru rero kivugirwamo ibijyanye n'abakenyezi n'ugwaruka uretse kubigisha ibijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza turashaka ko ugwaruka cyane cyane ugo rutagize amahirwe go kujya mu ishuri biga ibijyanye ibyo bita entrepreneuria baba ugwaruka bamenya gushinga amashyirahamwe yabo turabigisha ingene ishyirahamwe ryiza riramari rishingwa ibikenerwa byose kugira ishyirahamwe rishinzwe rirame nyene rigende neza umuntu agira inyungu yunguke muri make tubigisha abakenyezi n'ugwaruka twivuga ko baba ari abantu bateye imbere nk'uko icyo kinyamakuru cyitwa Jimbere dushaka nyene ko bajya imbere bagatera imbere. Yego dusanzwe rero turakorana n'ubwo bushikiranganje bujyanye n'amagara y'abantu kuko ahanini ibyo twigisha byose byinshi bijyanye ku magara y'abantu mugabo kandi amagara burya umuntu atafunguye ntiyogira amagara meza kandi burya
ego me murakoze. Madame Françoise Nibizi reka tubashimire kuri akanya mwaduhaye.
Murakoze cyane nanjye ndabashimiye.
Reka dushimire nabo bose bagize uruhara muri iki kiganiro ndetse tubamenyesha yuko kigarukiye ngaha tubibutse yuko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu makungu ariho bibuka batangura icyunamo cy'indwi yose yo kwibuka abasize ubuzima muri genocide yabaye muri icyo gihugu cy'u Rwanda. Ikiganiro muri sanga cyo kuri uyu mwanya kigarukiye ngaha ariko ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mugume ku maradiyo yanyu.
Genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yasize ibikomere ku mitima ya benshi bakeneye kuruhuka intimbi baguye twibuke twese tubakomeza umutima. Abanyarwanda twibuke genocide abacitse ku icumu ishavu ryibaherana kuko hari amahirwa zanwa no kwizera zirikana gutera ikirenge mu cyabawe igihe bari bataratuvamo